Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. No musi ni kuwa gatatu musi tuganira ku magara y'abantu mu kiganiro muri isanga kiganiro muri isanga mwumva buri musi kuva saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi n'ahandi henshi abanyagihugu batari bake na cyane cyane abakenyezi bibungenze barahura n'ibibazo bikomakomeye bijanye n'amagara yabo kubera kutabasha gushikira abaganga iyo babakeneye bitewe n'uburyo buke baba bafise cyane kutagira ikibungururiza ku bitaro cyane ku mavuriro. Rero mu kiganiro muri sangaco muri aka kanya turaganira n'abaganga bihaye Imana basanga abanyagihugu mu kibano kugira babavure batubwire uko ivyo bikorwa bigenda akamaro kavyo nico kogwa kugira bigwire. Ikaze rero nkuko bisanzwe mudushikirize nimero zanyu kuri Facebook yacu ni Facebook ni radio yacu VOA aho mushaka gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu ni ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Abanyagihugu na cyane cyane abakenyezi bibungenze batari bake barahura n'ibibazo bikomakomeye bijanye n'amagara yabo kubera kutabasha gushikira abaganga iyo babakenewe bitewe n'uburyo buke canke kutagira ikibungururiza iyo amagara bakitse. Ivyo bikaba ari kimwe mu vyatumye havuka umugwi w'abaganga b'abarundi babagira neza bashinze ishirahamwe bise Jars of Love Community mu ntumbero yo kugarukira abanyagihugu nkabo. Abaganga rero bakaba badahengeshanya kuguma barondera uburyo n'ubumenyi kugira ngo ibikorwa byabo byo gufasha abatishoboye mu Burundi bitsimbatare ubuserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko hari ngaha muri Amerika mu nama zabereye muri leta ya Kentucky zirabira hamwe n'abandi baganga babagira neza uko boteza imbere ibikorwa bene ivyo. Ubu rero nawe tukaba turi kumwe akaba ari muganga Gifwandi Chris Lee umutumire mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Muganga Gifwandi, amahoro neza kaze mu kiganiro muri sanga.
Amahoro cyane, murakoze kunyakira muri iki kiganiro cyitwa.
Urakoze namwe gufata kanya ko kuganira natwe. Muganga, muri hano muri Amerika muri ivyo bikorwa byo kurabira hamwe ingene ico gikorwa cyo kuja mu banyagihugu cogenda neza cotera imbere kumbure ubumenyi abunga muri Amerika bafise bo bafasha kugira ngo kumbure munonosore ivyo bikorwa canke gufashanya gusangira ivyumviro. Ariko tubanze dusubira inyuma gato kucatumye muhaguruka nk'abaganga. Twumvise ko muri abaganga bizera Imana muvuga muti reka tuje hamwe tuje mu banyagihugu hari ibibera mu kibano dushobora gukemura. Icyo mwabonye cyabatumye cyane cyane kugira ngo mufate iyo ngingo cyari kihe, ibibazo mwabonye byari bihe?
Icyambere ndabashimiye kuri icyo kibazo mutubajije. Turabaganga bizera Imana nk'uko mubivuze twahagurukijwe n'umutima wo kugirira neza bene wacu bari mu bibazo bijanye cyane cyane no kugira amagara make. Turi benshi twarugwaruka tugitangura kwiyumvira n'umugambi turiko dusana abaheza amashuri yacu y'ivyubuganga cyo twita ishuri rya medicine. Hama niho twagiye kubona yuko abaza gufasha bose baba ari abantu bavuye handi, ariko ata migambi hari ivanye yo iteguwe igatunganywa neza n'abarundi kugira bashe gushobora gufasha abarundi bene wabo. Uwo mugambi rero tuwutanguye icari ku mutima wacu kwari umutima w'urukundo wo gufasha no kugirira neza abandi, niho twiyumvira kugira ishyirahamwe tugihidujije amashuri yacu. Hama turatangura ibikorwa ahatandukanye mu gihugu cy'u Burundi.
Yakoze cyane. Hama ibibazo nk'ibyo mwabonye bito bito abantu bo kwita ko ari bito cyane, amagara atuma abantu basinzikara, kandi byaba ari ibintu bishobora gukemuka ku kintu coroshe umuganga yobakorera, zimwe mu ngwara canke bimwe mu bibazo mwasanze byoroshe cyane gukemura iyo musanze abagwayi mu kibano byo bari nk'ibihe ingwara zo bari nk'izi?
Ego, urakoze cyane. Tugitangura ibikorwa byacu twasanze atari iyo umugwayi uwitwa umugwayi cyangwa umuntu wese arinda gusanga ku bitaro, nuko ahanini abamaze kuremba cyangwa gusinzikara. Ubwo rero leta yatanguje umugambi mwiza wo kuvura abavyeyi bibungenze ukabaha gushika bibarutse ku buntu. Hama twebwe ariko tumaze kubona uwo mugambi, turabona ko natwe ico dushobora gusahiriza mu gushikirikwa nk'ico mu gutanguza umugambi wo gukora ivyerekeye gusuzuma imbanyi bita ecography ku bantu batishoboye badashobora kuronka uburyo bwo gukoresha ico gipimo. Kuko kanatsinda ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu rirasaba uwibungenze wese yuko yakoresha cabura ibipimo bitatu by'ico twita ecography cyo gusuzuma imbanyi. Cabaye igikorwa ca mbere twahereye ko ica kabiri na cumi hari indwara zibiri twahagurukiye ko twabonye yuko kenshi biva mu kutamenya ingene umuntu yitwara, ingene abaho, ingene afungura, ingene ico mu gifaransa bita mode de vie cyangwa hygiene alimentaire, utangura gukira amasekeza ku byerekeye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso bita hypertension, n'indwara y'igisukari bita diabete. Nizo ndwara twahagaze ko cyane mu kubwira dushobore gutanga impanuro zo gukinga izo ndwara bivanye n'uko umuntu n'urukundo abayeho. Mu kubyerekeye turagira ibipimo byerekeye no gufata ivumbuka ry'umurindi w'amaraso cyangwa gusuzuma igisukari mu bihe bimwe n'ibindi, kubwo abo twari ko turakurikirana bari mu mihingo itandukanye y'igihugu. Izo zabaye nshono uvuga ibikorwa twahagaze ko mu gutangura. Tumaze kubandanya rero tumaze kuba nk'abatanga kumenyera ibikorwa tubikora, twaba dutandukira umuce w'indwara imwe mu makanseri akunda gufata abakenyezi iyo twita kanseri y'ibere. Mu mwaka w'2020 twatanguye isekeza aho ku isi yose abantu baba bari mu isekeza cyo guhimiriza gutanga impanuro canke kurondera uburyo bwo gufasha abantu bahitanwa n'iyo ndwara. Twamenye neza ko mu Burundi ushobora kugira icyo tumaze mu gushobora kubwira abantu neza nyine bisuzuma hakiri kare, cyane cyane abakenyezi cyangwa abakobwa bageze mu bigero, kugira bamenye umwe wese kuko ibimenyetso bishobora guterwa gutuma umenya iyo ndwara kuriko iraza n'urugesho kwigezeko. Ubunini byo twagiye turakora gushika aho tugeze uno munsi.
Murakoze cyane. Birumvikana ko gushika mu kibano abaganga baramenya byinshi cyane bishobora gukiza ubuzima bw'abantu. Ego, kino kiganiro kirahijambo abanyamanyi biradishwe rya Amerika. Reka tuje ku mirongo ya telefone batanguye guhamagara muganga bakubaza ibibazo canke bashikiriza ivyumviro muri ibi bikogwa. Turafise uwitwa Ahmad Kwizera. Amahoro neza, uraho?
Amahoro Liane tangishaka. Amahoro.
Namahoro cyane, urakomeye?
Ndakomeye. Majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga. Nsuhuriza wa mutumirwa.
Muganga Chris Lee Gifrandi arakumva?
birakwiye ko bihugu rimwe na rimwe bibanda ku buzima bw'ababyeyi, kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye. Umubyeyi niwe atubyara, niwe dukomokaho. Birakwiye ko leta z'ibihugu zagakwiye korohereza nk'ababyeyi bajya kubyarira ku bitaro, ibitaro bimwe na bimwe bikasana bakabiha ambulance yo korohereza ababyeyi mu rugendo rwabo. Kuko iyo ubwo bufasha budahari, usanga wenda ko umubyeyi yagera nko kwa muganga yarushye, ugasanga ahuye n'ibibazo, usanga wenda habaye n'impfu za hato na hato zikomoka wenda mu kuba atitaho uko bikwiriye. Wenda urebye nko mu Rwanda ho bisa nk'aho byahagurukiwe, ubuzima bw'abantu bwarahagurukiwe, cyane cyane ababyeyi. Kuko usanga ku bitaro bimwe na bimwe bigiye bifite amaambulance cyangwa se imbangukiragutabara, bisa nk'aho byoroshye rero mu mibereho y'abaturage bo mu Rwanda. Byaroshye aho ngaho rero mu Burundi sinibaza nimba wenda byaba bifite ibitaro bikomeye, byaba bifite amaambulance. Kuko ariko birakwiye ko bimwe mu bihugu byita nyine ku buzima bw'abantu, cyane cyane ababyeyi, kuko nibo batubyara. Nicyo gitekerezo nari mfite. Murakoze, ndi mu Majyaruguru Rwanda, mu Karere ka Rundi, Umurenge wa Buyoga. Ijwi rya Amerika dukunda kuryumva.
Urakoze cyane, turabashimiye. Kwizera.
Ego
muganga, ku byumviro bya Kwizera mubivuga ko iki cyane cyane ko mufasha abakenyezi cyane, avuga ko bakwiye kwitabwaho cyane.
Nibyo, mu byatumye duhaguruka tugatanguza kino gikorwa cyabaye, kubona yuko by'ukuri ababyeyi biwungenze n'umugwi w'abantu bakwiye kwitabwaho cyane. Mbere hakabaho n'imigambi itandukanye igira icikoze ubwabo. Icyerekeye ingene dutabariza i Burundi, hariho uburyo bw'amareferanse, uburyo bw'ukungene umuntu wese agenda arabwiririkanya. Anacyo gituma twe twatanguye umugambi wo twita abakorerabushake cyangwa wo wita ba community health workers. Abo nibo duheza tugaha inyigisho, tukababwira uko bakwiye gukora, uko bakwiye gutabaza, uko bakwiye gutangura gutanga ayo mahugurwa tuba twabahaye igihe tubasize mu kibanza, kuko aribo babana n'abo bashobora kubikenera. Icyo mugambi w'amaambulance nawo uriho, uracari uriko uratera imbere aho ugeze, ariko turabona yuko ari ikintu cyahagurukiye by'ukuri. Turizera neza ko dushize hamwe twebwe n'abandi bose ushobora gukora ibikorwa nk'ibyo dukora kigiro cyane na leta yacu, tushobora kugira iyindi ntambwe tubitejeko. Abarundi baravuga ko atabuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Turizera neza yuko mu myaka iri imbere niyo twabandaniriza kuri uyu murindi turiko, bizotera bigafata intumbero nziza. Murakoze.
Kwizera aravuze ku kijyanye no gufasha abakenyezi. Ego, ariko hari hano amashyirahamwe mwamwe mwaba mukorana nayo abafasha mu bikorwa muba murimwo nk'abo bagira neza muvuze? Hariho amashyirahamwe mwamwe duhora tuganira nayo nka les sages femmes, babaja nabo nyine mu kibano kuja gufasha abakenyezi baba ariko bafise ibibazo bibungenze canke bagira bibaruke. Murakorana nabo canke ayandi mashirahamwe kugira ngo mwunguranye ubumenyi mushike mu kibano muri kumwe mufashe abanyagihugu?
Ego, bivanye n'igikorwa kiba kirakorwa, umuntu wese araraba imbere yo gutanga igikorwa. Icyo navuga, ubumenyi abafise muri icyo gikorwa, hama agahamagara abandi. Hari imigwi rero itandukanye myinshi ikora bino bikorwa dukora, ariko iyo dusanze bivanye n'uwo dukeneye turamuhamagara kandi turafashanya. Uri abari mu mugwi w'abaganga, ishami ry'abaganga b'abakenyezi, urabari mu migwi yabo wica abasashifame nyene, urabari mu mugwi wabo bashobora kuba baracitse ku icumu baguhaye amakanse. Turakorana cyane kandi n'amaradiyo ashobora gushikana inkuru kure, n'amateleviziyo n'ubuhingagurukana bumenyi. Vyose turageragezaho ikintu ubutumwa two turatanga bushobora kugera kure hashoboka.
Ego, mwavuze ko mufasha nk'ibijanye no gupima za ekografi, diabete n'ibindi. none nk'abantu bari mu kibano mugenda mufise ibyuma bimeze gute murapima maraso murapima murinde w'umutima muba mubikora gute neza na neza muba mufise ibikoresho mukene canke murakora ibisanzwe hama ibindi mukabigizana ku biro canke ku bitaro
ego sinabwo ngo ibikoresho turabikwije ariko ibyo dufise biraduha birashobora gushaka gukora ibikorwa by'ibanze no kuvuga ko dufise turategura ibikorwa tukunze kwita amakamp medical aho tugenda tukamara iminsi hagati y'iminsi ine n'iminsi indwi mu kibano turi kumwe n'abantu kuba tuba twamaze kugira amatohoza tukamenya ibibazo bijyanye n'amagara y'abantu biri muri ako gace hama tugatwara ibikoresho by'ibanze ni ukuri turatwara ibyo twita amapare ekogarafi riportatifu tugatwara amatansiyometri amagikometri n'ibipimo byo gupima ibyo twako turavuga hama kubo dusanze bakeneye kubandanya bakurikiranwa twaratanguje ivuriro ritoya rishobora gutuma ca tubaha cyangwa tubaha uburenganzira bwo kuza baradwa dusanga ku ivuriro kugira bakomeze basuzumisha ibipimo biba bindi biba bikenewe hama bashobora kubonana na muganga bishobotse turafise na nuko duhora dukora mu kubaronderera imiti nk'uko usanga bafata imiti izinze cyane tukandikira amashyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi usanga adandaza imiti tukayasaba ubufasha hama tugashobora kuza turabashyira ku ntonde hama tukaza turashobora kubaha iyo miti biboroheye kuko ari nk'indwara isaba yuko umuntu afata imiti ubuzima bwe bwose aho bishika iyo ayigura amafaranga yiwe kubera uburyo usanga atari utabimwemerera ugasanga rimwe na rimwe arahagaritse iyo miti cyangwa ikindi gihe nacyo ugasanga arakeneye kumara impanuro cyangwa hesitation kuri icyo kibazo cy'iyo ndwara afite bigakenera yuko twamaze tubatumira kuri iryo vuriro kuko turafise n'ahantu twateguye hameze nk'ikigo aho bashobora gushika bakabaza ikibazo cyose bifuza kandi tuba turabategurira n'amahugurwa aba rimwe cyangwa kabiri mu ndwi kugira bashobore kuronka ubumenyi byerekeye ingene bugendana n'indwara zimwe bita indwara zidakira
ego wavuze amahugurwa turaza kuyagaruka ko mukanya kumbure bimwe mu byo mubona abanyagihugu bakwiye kwigishwa canke kwibutswa kubwirwa cyane kubijyanye n'amagara yabo kandi iyo mugiye mukabashyikira mu kibano kumbure benshi barabyumva kuko ntibaba barinze kuja kurondera ubwo bumenyi ariko kandi muravura n'abagabo nabo nyene ibibazo bakunze guhura navyo bataza kwivuza kwa muganga nibihe mubahamagarira kwivuza iki cyane cyane iyo mugiye mu kibano mugasanga ntibabyitayeho cyane muri make
ego n'abashinga ntaya baratwitura cyane cyane turakunze kubahanura byerekeye n'imibereho yabo ya minsi yose no kuvuga uko bafungura ingene ba kenshi usanga benshi bakunda guterama bateramiye ku gacupa abantu ukuntu bakwiye kugira consommation irresponsable tukaganira nabo cyane ko usanga bashobora kubafata itabi cyangwa ibiyayuramutwe tukabereka ingaruka byose bigira ku magara yabo hama rero iyo batwituye kenshi barakunda kuza bafite ibibazo cyane byo gusinzikara kuko aho abakenyezi n'abana bobo rimwe na rimwe bo baritabariza ariko abagabo b'abarundi barakunze kwihagarara ko ugasanga birafashe akanya kugira ngo barinde baza kwegera umuganga indwara rero nyamukuru dukwiye duhora dusanga bafise nabo nyine ni nk'ibyo turasanga bafise izo ndwara zerekeye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso turasanga bafise izo ndwara z'isukari turasanga hariho bamwe kubera itabi cyangwa ibindi bafata ugasanga barafite ibibazo byo guhema nabyo nyine turakunze kubisanga ku bantu b'abashinga nayo n'indwara y'igitigu nayo nyine irakunze kugaragara mu washinga nayo dukunze kwakira hamwe n'abasore usanga twakira hama rero n'ibindi bibazo bijyanye no gufungura nabi bijyanye no kudakora imimenyerezo mu buzima bwabo bwa minsi yose n'ibindi bibazo usanga bivanye n'akazi bakora abingine turakunze kubibona ku bagabo cyane hama tukagereza kubaha impanuro aho bishoboka tukabaha imiti n'abandi tukabona tubakurikirana dukoranye n'abo bandi bashobora kuba bafise ubumenyi muri hejuru gato kubyerekeye indwara zabo.
Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira undi munywanyi twagira Yezu Marcel uraho neza kaze mu kiganiro.
Muraho murakomeye murakoze kutwakira kuri radio yacu ijwi rya Amerika ndetse n'umutumirwa ndamusuhuje ngiye kumubaza ibibazo bibiri gusa. Kibazo cya mbere, iyo bavuze ahantu hataragira ibikorwa remezo cyangwa se abantu batishoboye baba bashatse kuvuga iki? Kuko hari igihe umuntu aba atishoboye ariko atari uburyo bw'amikoro, ahubwo agace aherereyemo hari ibikorwa remezo bitarahagera bimufasha kugera kwa muganga byihuse, ibyo bigatuma agace aherereyemo kabarwa nk'ahari agace k'abatishoboye, nyamara ahubwo ari ikibazo cy'ibikorwa remezo bihari. Hari ukutishobora kubera ko nta mikoro ku buryo bufatika amafaranga cyangwa se amahera kubera ko ayo ngayo ari ntayo. Hakaba no kutishobora kubera ibitekerezo bikeya biri mu mitwe, ugasanga ahantu ari ari ibikorwa remezo birahari, ari nawe mafaranga arayafite, ariko bya bindi byacu imico kama ya tuvuka mu bitewe n'ibihugu byacu byacu kuko tubayeho ngo ya ngo buriya biraza kumera neza, biraza kugenda neza aho kujya kwa muganga reka njye guhamura imiti ya kirundi ya kinyarwanda, ibyo nabyo ugasanga uwo muntu abarirwa mu batishoboye. Iyo mutoranya abo mujya gufasha mushingira kuki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo cya kabiri, umuryango wanyu ntiwabagira neza, ingengo y'imari mukoresha iyo muri mu bikorwa iva hehe? Ese mwamufite support ituruka hanze y'igihugu y'abandi babatera inkunga cyangwa se yaba ari umuryango wenda w'abaganga batagira umupaka wenda rikaba ari ishami ry'Uburundi kuko tujya twumva Medecins Sans Frontieres wenda akaba ari bo mukorana nabo, cyangwa hari ubundi buryo mubonamo ubundi bushobozi bwo kugira ngo bufashe abo banyagihugu muri gufasha uyu munsi? Nibyo bibazo bibiri nari mfite. Murakoze,
turagushimiye cyane. Twagira Yezu Marcel aho mu Rwanda. Muganga Gifandi, urumva ko kenshi kumbure yawe hari n'abandi baba bipfuza gukora ibikorwa muri kumurakora cya kabiri ciwe. Marcel abaje ati imfashanyo muzikura he? Ariko duhere ku cambere ati abo mwita kuri bantu aho nikora canke batishoboye baba bameze gute, baba bari bande?
Ego uko dusanzwe dukora ibikorwa mu gihugu cacu hariho uko bagenda barasansuma abantu bivanye n'ukungene babana, bivanye n'ibyo bashoboye, bivanye n'aho bigejeje, bivanye n'ibikorwa bakora bibinjiriza amafaranga cyangwa bivanye n'umutungo wabo ngene ungana. Ibyo bikorwa rero bikorerwa ku nzego z'ibanze niho baheza bakavuga bati imiryango kanaka irafise ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Ubwo rero dukoreye ku maraporo ava muri abo bajejwe intwaro hasi niho duheza tugakora intonde canke novuga tukagira imigwi yabo dukwiye gufasha se ibikorwa cacu dukwiye gushikira. Nivyo rero niko sana tubikora mu bihugu wacu. Hama ikindi naco bivanye n'amaraporo dukora mu bushikiranganji, tugenda tukamenya ibibazo by'amagara bivanye n'ako gace tuba duherereyemo tugomba gukoreramo, tukamenya ibibazo by'amagara y'abantu bihari. Hama rero niho tumaze kwegeranya ibyo byose nuca tumenya abo twita abantu aho nikora abaribo n'abo dukwiye gukorera. Icyo cyari ikibazo cya mbere bari babajije. Ikibazo cya kabiri naco ubufasha bwacu buva mu byo twita amakotizasiyo, ibyo twita amakotizasiyo cyangwa ibyo abantu bari mu ishyirahamwe turi kumwe bagenda baratanga buri kwezi, cyangwa abantu bashima ibikorwa byacu bakadushyigikira. Gushaka aho tugeze ubu nta buryo buva hanze kuko turakoresha, uretse ko igihe bwoboneka twushobora kubwakira. Hama aho biba bigeze rero twese dufasha tudufata tugakoresha ubwo buryo buke tuba dufise n'ubumenyi n'ukwitanga, kuko abantu bose turi mu ishyirahamwe n'abantu b'abakorerabushake usanga bakora bitanga. Ego niyo
ngo Bakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye amagara y'abantu turiko turiheza ibikorwa by'abaganga bagiye hamwe mu Burundi kumbure n'abandi baganga handi bahora baja hamwe kugira ngo basange abanyagihugu mu kibano mu kubavura bitewe nuko abanyagihugu kumbure babafise uburyo buke bwo kwivuza canke gushika ku mavuriro runaka canke muri rusange ubumenyi buke bw'ivyo bashobora gukora kugira ngo amagara yabo agende neza. Umutumire wacu rero mu kiganiro cy'uyu munsi ni Gifwandi Chris Lee, umuganga yagiye imbere y'abandi yaserukira ishirahamwe Jars of Love Community mu Burundi, akaba yaserukira imbere y'amategeko aho bagiye hamwe nk'abaganga batari bake kugira ngo batangure ibyo bikorwa byo kuja mu kibano gufasha abanyagihugu. Reka tumire mate turagaruka ikiganiro ni muri isanga.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino hatsi yindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izabihari ku bwanyu. Ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Brola.
Raira.
Radio Ijwi ry'Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi wa gatatu ni kubyerekeye amagara y'abantu tuko turaganira hanini ku baganga bihaye imana bariko baraja mu banyagihugu kugira ngo babafashe mu bijanye n'amagara yabo kubavura kubaha impanuro n'ibindi byinshi rero mu Burundi hariho umugwi Jars of Love Community uri muri ibyo bikogwa nyene umuyobozi wa wiyo shirahamwe ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni muganga Gifwandi Chris Lee akaba ari karatwiyagira kubijanye n'ivyo bikorwa baba barimwo mu banyagihugu intambanyi zimwe zimwe kumbure bahura nazo akamaro k'igikorwa nk'ico Chris kaze muri Amerika uri ngaha muri ivyo bikorwa nkuko watubwiye mu ntango z'ikiganiro reka tubanze tuganire kubijanye nayo masekeza mugira mukaja mu banyagihugu kuja kubavura canke kubafasha muyagira kangahe muyagira hehe neza na neza cane cane mu Burundi aho mukorera
ego turafise ubwoko bubiri bw'amasekeza dukora ubwoko bwa mbere no kuvuga yuko dukoranye hamwe n'abaremesha kiyago abo twita abadufasha cyane cyane muri iyo migwi cyane muri ico gihande c'igihugu bakadufasha kugera kure ko rero babana mu kibano nabo dufasha turakora amasekeza bivanye nuko hari gisabo hari gisabo c'ikibazo kimwe ari nkamwe ushobora gutanga usanga hateye ikibazo kubyerekeye gufungura nabi kandi hateye ikibazo kubyerekeye ingwara zimwe canke izindi ahandi bakeneye inyigisho bivanye no kwikingira ikibazo cy'umugera wa sida canke ibindi aho nigihabaye igisabo ibyo dukunda kubikora rero mu gihe cy'ukwezi kwa kabiri canke mu kwezi kwa gatatu aho bitangurira umwaka hariho ikindi kwa kiniya ariko twita comedy can aho hoho ariko tubitegura tukaja ahantu mu gihugu baba badashobora kuronka umuganga mu ntara imwe canke iyindi ishami ryacu rimaze imyaka itanu ryemewe imbere y'amategeko buri mwaka rero turakoresha kuwa kinini aho usanga dufise abagwayi barenga igihumbi wo kuvura mu mice itandukanye hari abo bashobora guhura na muganga bakaganira ku bibazo bafise hari abashobora kurikanira imbangi zabo babibungenze hari abafise ikibazo c'amenyo cyane cyane turabikoreramo hari abafise ibiguma bininiya bidakira kandi bivanye n'ibibazo bafise bagakenera n'ibipimo tubagirira turabe impamvu ico gikuma kidakira navyo turabikorera hari gusuzuma ibyo navuze umurindi w'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso amane n'igisukari ibyo rero bikaba byose biba ahantu hamwe aho tuba twagiye tuba tuzi ko abantu bagaragaje kudashobora gushika ko kwivurira kubera uburyo buke canke nako kubera kutamenya ibyo rero turabikora rimwe mu mwaka cyane cyane hagati y'ukwezi kw'indwi no k'umunani nabo dukunda kubikora kuba abari igihe mu gihugu cy'u Burundi atamvura ibihari hari n'igihe bikenewe naho dukora mwene ayo masekeza mu mpera z'umwaka nko mu kwezi kwa cumi na rimwe mbere y'uko nza muri kino gihugu twari dufise isekeza ryatanguye itariki ya mbere gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe aho naho twagiye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura mu byo no kwita ahegereye igisagara ariko naho nyene hari abantu bamwe bamwe bamaze kugaragaza ko babayeho batishoboye twabamaze iminsi ishika kuri itanu tuko turabitaho
urumva ko mu kwezi kwa kabiri kwimirije muzogira isekeza abantu bitabire ibyo bikorwa bizobera hehe hama muzoca amafaranga canke bose bavugwa kwa gusa
ntama ishama ryacu ntamafaranga rica ego tura igihe twateguye mwene ibyo bikorwa tuba twarondereye ubufasha ya mpande zitandukanye tukaba dushikiye muri ukwezi kwa kabiri tubikorera ahantu bita ku Buterere ku bahazi n'ahantu hari abakenyezi baba kwiyarara ibikorwa byacu rero bizaba bihagaze ngaho nibo tuzoshobora gukorera ko ibyo bikorwa ubu turi mu gihe cyo gusansuma no kwandika intonde zitandukanye z'abo bantu bivanye n'ubufasha bakeneye kuko abantu aho baba bari hose ntibakeneye ubufasha busa kandi ibibazo ntibabisange nicyo gituma rero tugira igihe cyo kugira kwegeranya kugira icegeranyo cyo kugira tumenye ibibazo bihari hama tumenye icyo umuntu yabafasha kugira muri rusange umuntu yitegure neza igikorwa
Abanyabuterere rero mu gisagara cha Bujumbura bitegurire mu kwezi kwa kabiri ko abaganga babagira neza ba Jars of Love Community bazoba babagendeye baze kubavura ahanini bitege ko muzoba mujanye ibikoresho bimeze gute canke muzoba vura iki ahanini muramaze murabimenya canke muracabitegura
cyane cyane ico kose korana ishira hamwe risanzwe rikora ngaho ku buterere ibikorwa rimaze mu gihe cyatwituye mu buryo bwuko rizi ko sanga dukora ibyo bikorwa gitwa AWOL majambo yose ni Action for Human Rights nigyo rero tuzokorana ibyo bikorwa urumva ahanini tuzohagarara kuri aho bakenyenzi n'imiryango yawe ego
nakoze cyane muganga Gifwandi Chrisley ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uramaze iminsi hano mbega Amerika uyibona gute muri make mbere yuko tuganira ku bikorwa wajemo
Amerika ni igihugu ciza ni igihugu kinini ni igihugu gitanga ubumenyi kuko ikintu cyose ubona muri kino gihugu kirakwigisha hama bishobotse kikaguha guhindura ivyiyumviro nico gikome maze kubona muri kino gihugu hama kindi naco abantu baho batwakiriye neza misi tumaranye tuganira neza uraba duha inyigisho urabo duhora mu bitandukanye bose tumeraniye neza n'amahoro cyane.
Amwiza cyane muganga Gifwandi reka kumburura tubwira byinshi mu nama zimwe zimwe wagiye urajamwo ibyo mu byumviro mwasangiye ibyo mushaka kwa mwarahakuye ariko ku murongo wa telefone abanyinyo biradijwe cy'a Amerika barabandanya bahamagara barafise ibibazo canke kumbure baterere ibyumviro kubikogwa by'abaganga baja mu kibano gufasha abanyagihugu turafise ku murongo wa telefone David kazi neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabashimiye nange David Nzengimana mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mbere nabo Afrika bikanibande ku bihugu biri mu bitari bya Sahara Rwanda Burundi n'ibindi ntago njya mbona imiryango y'ibyo bihugu yita kwa abo bantu nibaza ngo ese nibura nko ku bihugu by'ubwabyo mu bihugu byo ubwabyo hari umwihariko bagira nko mu Rwanda n'ejo bundi hari kimwe bari gukora cy'umubyeyi n'umwana twaragitangije birimo n'ubu ngubu nibaza ngo se nk'ibihugu bindi hari indi myihariko bagira kugira ngo bagabanye icyuho kiri ku mubyeyi kiri ku babyeyi bapfa babyara se nko mu Burundi naho nsoma cyegeranye ejo bundi mbona mu Burundi haracyari icyuho kinini cyane nibaza se nuko nta ngamba bajya bafata zihamye kubera ko ni ikibazo cyane ni ikibazo kuko nk'iyo uwo mubare ukomeza kwiyongera hari byinshi tuba turi guhomba nagira ngo senda niba hari nk'imiryango yihariye igenda ishyirwaho mu gufasha cyangwa gukurikirana umubyeyi ubuzima bw'umubyeyi n'umwana we kugira ngo dusigasire umuryango w'ejo mutumirwa yatubwira nta kibazo
ego Daniel urakoze cyane muganga avuze ati mbega amashirahamwe arakwiye ibikorwa birakwiye byo gufasha abakenyezi bitaba imana bari kubarira ariko wowe ubibona gute
novuga yuko kuri ico yaravuze mu gihugu cacu Burundi ibikorwa biriho vyiza ndavye nk'umugambi wa leta wo kuvura abana batarenza imyaka 5 hamwe n'abavyeyi bibungenze ku buntu namwe mu migambi myiza yagaragaje igashoboza no kubona abantu benshi bagiye bafa bishwe bahitanwe n'imbanki canke bagize ikibazo kuvyerekeye amagara yawo muri uwo muce w'abantu ugabanuka. Twagiye tubona abantu bagenda baritabira uwo mugambi, ariko twebwe natwe ico dukora nuko turi rimwe mu mashirahamwe. Hari n'abandi benshi bakora ibikorwa vyinshi kandi vyinshi, twaje gusahiriza aho tubona yuko hariho ikiba kitariko kirashikira bose, tukaca tugerageza gufasha. Twebwe rero nk'abamwe muno kwita abapartenaire ba muri ivyo bikorwa, usanga kenshi tugenda turashigikira. Ubundi leta irashiraho umushinge, hama natwe tukagerageza gushigikira ibikorwa biba biriko birakorwa, kugira twese hamwe tugerageze gufasha aho uko atamuvyeyi n'umwe abura umwana wiwe canke ngo ahitanye n'imbanyi. Ibikorwa rero biriho vyinshi cane, hari n'amashirahamwe menshi ahari amaze igihe, n'ayandi ariko aravuga mbere afise n'umurindi munini w'ibikorwa bizogenda biragaragara ubuke buke tukagenda turayibona. Ico novuga kindi nuko ubu hariho ugukanguka, ukanguka mu mice itandukanye y'abafata ingingo mu kugira borohereze nayo mashirahamwe ariko araza, kubera iko wacakira hahe kiragaragara. Aho umuntu wese iyo tugiye gusaba impusha ku bikorwa tugomba gukora turoroherezwa, iyo ari mu byerekeye ibikoresho, mu byerekeye ibindi byose turoroherezwa. No kuvuga ko na leta yacu iradufasha neza cyane kugira ngo imigambi itandukanye igende iraja mu ngiro. No kuvuga rero yuko sinovuga ngo twarahejeje, ariko impingi iracariho, ariko turi ku kivi.
Ego reka twakira undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone, ni Fabien mvuye kure. Fabien mvuye kure, uraho neza?
Mahoro, ndaramusize n'abari ko nakwikana ku rya Amerika.
Urakoze.
Ego ndamukiriza n'umutumiwa.
Arakumva muganga gifwanda, arakumva.
Ego amaze akabazo mfise no kibazo tubiri akanye n'indi n'inganizi. Tarazo kambe na yana made timbega uko gufasha bwanyu ubwo buri mu gihugu hagati cyane ubwo buri mu gisagara cya Bujumbura, kuko kalo hamba pulo sangari no hagati mu gihugu kalo tendi mu ntara ya Karusi mu kimene gitaramo. Ngiye ko abasanga ayo mapuriro yo mu gisagara mu gisagara ariyo yo bafise ingufu zinini yamo kwita hamagara y'abantu gusumba ya leta pa raporo kirato gitaki abanaye yato bisakiye abana yo sanga ayo mapuriro nubwo bari ko batanga barahace abantu neza usanga badakora na cyane usakwaki nta kujya kwa leta kujya tono zi akora zi yarwa ku buntu usanga naho ari nko usanga bikora na ko wifagisira ku franga kabazo na nakono cyangwa ngani amagara y'abakeyi arashobora kuzahara cyangwa se gusengikara kubera nyine ruguru yego hagati bashobora kuba mubyeyi ashobora kuba mubyeyi ari mu gihe cyo kwibaruka, ugasanga uburyo bugira agere ku bitaro ntibushoboka. Barageze ambure nk'amaambulanse noni makeya cyane yaho wocukera na ambulanse ngo umudamu arakeneye gufasha byihutirwa. Ibyo ntibishoboka, usanga ariko barikora kuri zaho zarose haba nihandanwa zaho zazandero naho ugomba kugira bagere ku bitaro barabana nasanga ndetse nayo ntibikunda. Mbega niko nabaza ati none bakorera mu gisagara cya Bujumbura cyangwa bakorera no mu ntara zitandukanye n'abandi si mu gihugu.
None Fabien ambaje kukubaza ngaho ikarusi kumbure aba baganga babagira neza boza hiyo bimwe mu vyo mwifuza ko bofasha abanyagihugu ngaho mu kibano ingwara canke ibibazo bafise ni nk'ibihe muri make.
Muri make aba baganga bahenze bagiye ino mu gihugu hagati kebuka two kwifuza bo dufasha no kwigisha abatsi bose kamera mbere kumenya kamara ko kwibarukira kwa muganga. Ibyo kwibarukira mu kinwa bino bikahava kukwera no mudama amaze kuba yibarukiye muhira agize ingorane usanga bikorana kumukurikirana kuko nta bitaro biba bimuziba bihari. Ibyo cyo twasabira metwe basaba nuko bageze ino hagati mu gihugu bo bigisha akamaro ko kwibarukira kwa muganga cya mbere na mbere.
Urakoze cyane Fabien, urakoze cyane.
Ego murakoze nawe ku kigo cy'Amerika.
Ok, ku byo Fabien ashikirije ni inkoramutima cyane. kimwe harabajije ngo ishahamwe ryacu rirakorera ikore Bujumbura gusa cyane akora umuntu mu ntara zo hagati turakora dukora mu gihugu cyose ko turasa uburenganzira bwo gukora mu gihugu cyose ariko ibikorwa byacu ntibishobora gushika mu gihugu cyose mu mwanya umwe ngaragaje gutanga nk'ubororero nk'ibyo dukora byerekeye ama comedy kala twagiye turakorera mu ntara zitandukanye zo mu gihugu turamaze gukorera muri Mabanda muri Makamba turamaze gukorera muri Gitanga muri Rutana turamaze gukorera muri Mitakataka muri Bubanza turamaze gukorera muri Muyinga bita Igasogwe ibyo bikorwa byose twagiye turakora tugenda turagerageza uko uburyo butwemereye umwanya n'ubushobozi kuza turaja no mu gihugu hagati nibyo dusanzwe dukora rero bindi nuvuga bya misi yose ntibiraba abo mu gihugu abo abibujumbura gusa birara no mu gihugu hagati bashoboye kudushikira aho dusanzwe dukora ibikorwa byacu bya misi yose nko kwivurira ritoyi twashoboye gutanguza naho nyine turabakira ariko ico Fabien avuze mu ntara ya Karusi niho twari bwakoreremo ariko turashobora kwishyira ku rutonde aho twatangura kuri ibikorwa ko twumvise naho uko tukana turabaza bukebuke tukana turamenya ibikorwa biba bikenewe bivanye n'umuce w'igihugu cacu hama uravuze ikindi kintu gikomeye kucereke kwigisha abavyeyi no kuri niwo muhamagaro wacu nje ikorwa kiri ku mutima wacu kwigisha abavyeyi kuvyara kwa muganga kwigisha abavyeyi nabugira leta biduhimirizamo kwigisha abavyeyi gusudumisha imbanyi zabo hakugira dushobora gukinga ha uko umuvyeyi atakaza ubuzima cyangwa atakaza ubuzima bw'umwana yiwungenze murakoze
muganga Gifwandi muravuga kandi cyane mu bikorwa byanyu no mu nzandiko zanyu cyane yuko mushimikira ku jambo ry'Imana mushimikira ku kwizera no kwemera kwanyu mbega icyo gikorwa mugikorana n'amashengero canke abo baganga bose mwariye abaganga b'abakristo mwizera mwagiye hamwe icyo gikorwa cyo kuba murabizera gifasha gute mu bikorwa byanyu byo gufasha no kuvura abantu
ego turizera ko umuganga mukuru ari Kristo ishama ryacu ishama ari Kristo rihurikiye mu baganga bizera Imana hamyo tubivyo dukora visto tubikora bivanye no rukundo kwa Kristo bivanye no rukundo rw'Imana rero mu mitima yacu hama nibyo turakora n'amashengero ngiye cyose igikorwa dukora kuba twatuze ko tugiye aho duherera mu bikorwa byacu twebwe dukora ikorwa hama tukimuka tuba tuzi ko bashobora gusigara bakurikirana ibikorwa ari amashengero ahegereye turumvise n'uyu yahamagaye twa Fabiana yavuze neza uruhara rw'ishengero mu kibano ikarusi aho uko basanzwe bafata amavuriro kukira amasengero n'ibindi uko agenda ashikikira ibikorwa bya leta natwe rero turabikora ko cane gose ugasanga nibo ba mbere tuganira iyo tuje nabo badufasha mu masansu mu gusasuma abantu bagereye mu ako karere nabo badufasha kumenya imibano ukuntu yifashe muri ako karere kwico dukora twebwe dukora igikorwa kiri novuga cegiranya hamwe kuvura umubiri gufasha umushaha n'umutima ego
yego rero tuje tugaruke dusozera ikiganiro ungene inyigisho kumbure canke ubundi bumenyi bungutse hano muri leta zunze ubumwe za Amerika canke ibyo mwaba mwaraganiriye mu nama mwagiyemo muri leta ya Kentucky
ego novuga yuko ari byinshi simpamva ndonka ngene ndabi kabanganya ariko naza kuvuga imico mikuru inyigisho twaronse hano muri kino gihugu ca Amerika zaduhaye kumenya kandi impamvu umuntu ashobora gukorera Imana muri kino gikorwa cacu nk'abaganga abizera cyane cyane ngira mashobora kwitangira abandi ngira umuntu ashobora gukunda abandi ngira umuntu ashobora gutanga ibyiwe byose ku bw'abandi muri izina ry'igishwaho turabona ibyo no kwita ama témoignage aha abantu bagenda barashinga intahe bavuga ukuntu bo babishitse ko ukuntu babigize hama natwe tukitangura tukamenya iyo turiko turaje cyane cyane nuko izinyisho twajemo zaduhaye kumenya utuko turaja zikaduha n'igicapo kininiya cibe dushobora kuzoshika ko mu myaka iri imbere ego
hoba hari amahigo y'ukuronka abo muzokorana kumbure bashasha canke uburyo baba bafashije kumbure kuko nk'uko bivuze ni igihugu giteye imbere kandi hariho byinshi umuntu ashobora kuhungukira mu bamwashije kuronka aba partenaire abo mukorana bagiye kuzobafasha mu bikorwa byanyu
ego twaraganiriye n'abantu batandukanye twaravuganye n'abantu badukurira muri ibikorwa twaravuganye n'abantu bamaze kugera aho bashitse mu bintu bikorwa hama baratwemera kudushigikira mu buryo umuca nk'ubundi hari mu kuduha ubumenyi hari mu kuza kwifatanya natwe mu bikorwa hari nabiyumviriye ko bashaka kudushikira mu byerekeye uburyo aho bose turabarindiri n'abandi twagiye turahana ibyo novuga ama contact kugira ngo tugende tubandanye tuganira ari nabo benshi tubana tuganira rero urugendo twagize sugwanyuma rwabaye gusa ugugurura imigendere itandukanye tukiye kugirana n'abantu bakorera muri kino gihugu n'abava muri kino gihugu baje ahandi kugira tubandanye turaba ukuntu umuntu yoshigikirwa mu buryo umuca nk'ubundi nivyo
ego none akajambo ka nyuma dusozera impanuro bufise kuri baganga bagenzi bawe canke abanyagihugu mu kibano kubijanye no kwifata neza amagara yabo kimwe mu byo hanura haba ku rwego rw'abaganga bakora ibikorwa nk'ivyo wanyu canke abanyagihugu bari mu kibano bakwiye ku
ica mbere no kumenya ko dukwiye gukunda abagwayi dukwiye gukunda abo dukorera dukwiye gukunda abimana yadushize imbere kugira duserve ica kabiri naco ku bantu bandi dukwiye kumenya ko kugira amagara meza n'uruhara rw'umuntu wese
urakoze cyane yari docteur Hagifwandi mwari muri mu kiganiro muri isanga mwari muri kumwe kandi na Oriane Tangishaka ndashimiye Nadia Taha mu binga bw'ivyuma dufashije kubashikiriza amajwi mwumvise mwakoze cyane mugira umunsi mwiza
murakoze